radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwe neza nshuti mwese turi kumwe ku munsi wa Mungu itariki 27 ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2019 muri kumwe na Federica Unikije.
Muryango muri iki gihe urugarijwe n'ibibazo byinshi bibangamira ndetse dushaka no kusenya kubera cyane cyane imico mvamahanga. Ingo nyinshi zirasenyuka abana bakaba ibitambo. Turabizeza ubufatanye n'umusanzu wacu mu busugire bw'ingo ko arizo musingi w'igihugu.
Uyo ni Musenyeri Antoine Kambanda, Musenyeri mushasha wa Arkidiyoseze ya Kigali, ashikiriza imigambi agiye kurangura nyuma yaho ashikirijwe amabanga yo kurongora Arkidiyoseze ya Kigali mu byori byabereye muri Stade Amahoro i Kigali mu Rwanda. Makuru yatangwe kuri ibyo birori byabereye i Kigali kuri Stade Amahoro byo kwimika ku mugaragaro Musenyeri Antoine Kambanda agiye kuyobora Arkidiyoseze ya Kigali. Ibyo bibaye inyuma y'amezi ashika kuri atatu umwungeri wa Ekleziya Katolika ku isi amushinze amabanga yo kuyobora Arkidiyoseze ya Kigali, aho asubiriye Musenyeri Ntihinyurwa Tadeo agiye gutangura akaruhuko ko muzabukuru. Ni inkuru ya Asumta Kabuyi, umunyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda.
Franciscus Episcopus Servus Servorum Dei, venerabili fratri Antonio Kambanda, hac te mus episcopo Kibungensi, electo archiepiscopo metropolite Kigaliensi, salutem et apostolicam benedictionem.
Uyu ni intumwa ya Papa Francisco mu Rwanda asoma ibaruwa umuyobozi wa Kiliziya Gatolika ku isi yanditse iha ububasha nyiricyubahiro Musenyeri Antoine Kambanda bwo kuyobora Arkidiyoseze ya Kigali. Ni mu muhango wabereye kuri Stade Amahoro ya Kigali, umuhango witabiriwe n'abayobozi ba Kiliziya Gatolika bose bo mu Rwanda, abahagarariye andi matorero akorera mu Rwanda, intumwa za Kiliziya zaturutse mu gihugu cy'u Burundi, Tanzania ndetse na Congo. Byabaye bwa mbere abashumba ba Arkidiyoseze ya Kigali bahererekanye ububasha kuva mu myaka 42 imaze ishinzwe. Musenyeri Tadeo Ntihinyurwa yaramaze imyaka isaga 20 ayobora Arkidiyoseze ya Kigali nyuma yo gusimbura Vincent Nsengiyumva witabye Imana adahererekanyije inkoni y'ubushumba n'uwo yasimbuye. Musenyeri Tadeo Ntihinyurwa wahaye inkoni y'ubushumba mugenzi we umusimbuye yavuze ko mu gihe amaze ku buyobozi yafashijwe n'Imana mu gusoza imirimo ye yarashinzwe. Anashimira cyane Musenyeri Antoine Kambanda umusimbuye.
Ndashimira abategetsi b'igihugu cyacu ku nkunga ikomeye banteye, niyo kundeka ngakora umurimo Kiliziya yanshinze. Ndashimira Musenyeri Antoine Kambanda. Musenyeri Arkiepiskopi mushya avuka muri Arkidiyoseze ya Kigali. Kuzi Kigali kwe si ukuyoboza, ntiyayobaguritse adusanga aje yisanga.
Musenyeri Antoine Kambanda umushumba mushya wa Arkidiyoseze ya Kigali we yagarutse ku mubano mwiza Kiliziya Gatolika ifitanye na Leta y'u Rwanda, anashima intambwe Perezida Paul Kagame yateye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na 2017 ubwo yagiriraga uruzinduko i Vatikani. Uyu mushumba yagarutse ku byo azibandaho cyane cyane yogeza ubutumwa rihereye mu muryango.
Umuryango muri iki gihe urugarijwe n'ibibazo byinshi bibangamira ndetse bishaka no kusenya kubera cyane cyane imico mvamahanga. Ingo nyinshi zirasenyuka abana bakaba ibitambo. Turabizeza ubufatanye n'umusanzu wacu mu busugire bw'ingo kuko arizo musingi w'igihugu.
Musenyeri mushya Antoine Kambanda yasabye abakristu ba Arkidiyoseze ya Kigali kubaka katedrali igendanye n'inyubako zigezweho mu mujyi wa Kigali.
Umujyi wa Kigali umaze gutera imbere ku buryo bushimishije, inyubako nziza n'isuku, abadusura bose barabyishimira bakabitangarira. None rero bakristu ndagira ngo mbararike ikindi ku mutima, nuko twazubaka ingoro y'Imana katedrali ijyanye n'uyu mujyi kandi ihesha Imana ikuzo.
Perezida Paul Kagame witabiriye uyu muhango yashimye cyane Kiliziya Gatolika n'ukuntu ifatanya na Leta mu iterambere ry'igihugu. Anashimira uburyo Papa Francisco yafashe iya mbere asaba Imana imbabazi mu izina rya Kiliziya.
Ubwo nageraga uruzinduko i Vatican, Papa mu kiganiro cyiza twagize haza ndetse kuvamo gusaba Imana imbabazi mu izina rya Kiliziya yose kubyo baba batarujije neza mu myaka ishize mu mateka mabi y'igihugu cyacu. Ibyo twarabishimye, turanabimushimira Papa Francisco uko yashishoje.
Perezida Kagame yijeje Musenyeri Kambanda ubufatanye mu kubaka katedrali nshya, gusa yumvikanishije ko bibaye akarusho aho isanzwe iri mu Kiyovu yakwimuka ikubakwa ahandi.
Ngagira ngo nsoreze ku ijambo Musenyeri Antoine Kambanda yavuze mu isoza ry'ijambo rye, gufasha ntabwo yavuze gufasha, yavuze icyifuzo yari afite cyo kubaka katedrali nshya. Nagira ngo abe ari jye wongeraho ko tuzafatanya kuyubaka, tukubaka katedrali nziza nshya, kandi icyo gihe nibikunda twanayubaka ahandi hashya naho.
Musenyeri Kambanda wabaye umushumba wa Arikidiyosezi ya Kigali yavutse ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 11 mu 1958, avukira muri Arikidiyosezi ya Kigali, ubu akaba afite imyaka 60. Mu kwezi kwa 11 umwaka ushize agirwa umushumba wa Arikidiyosezi ya Kigali, asimbuye kuri uyu mwanya Musenyeri Ntihinyurwa w'imyaka 76, we wagiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asunta. Abanyagihugu bari baronkejwe ibibanza byo kubakamwo ku musozi wa Zege ubuhanamiye igisagara ca Gitega, baherutse kwakwa ivyo bibanza. Ivyo bibanza bigiye guhabwa Societe Kamenc Burundi y'abarundi baba mu bihugu vya Ulaya na Amerika kugira ngo bahubake amagorofa. Abahorana ivyo bibanza basaba ko hoba bohabwa ayahandi, abenshi bakavuga ko bari bamaze kuriha ivyo bibanza bari barahawe. Inkuru yo mu menshi bakuru ya Amerika, Fidel Sabimana ari Gitega mu Burundi.
Mu nama gisata kijeje gutunganya ibisagara cagiranye n'abari bararonkeje ibibanza byo kubakwamo amazu ku musozi wa Zege, icyo gisata carabakuri inkoni ku gishitsi ko bavyatswe. Iyo nama yabaye kuri uyu wa gatandatu mu nzu y'amanama ya komine y'intara ya Gitega mu gisagara cya Gitega, giheruka kumugwa mukuru wa politike n'ivy'intwaro. Imvo zitangwa n'icyo gisata nuko uwo musozi wa Zege uhanamye igisagara cya Gitega ugiye kubakwamo amagorofa mu ntumbero yo guteza imbere umugwa mukuru wa politike. Nkuko bivugwa n'igisata kijeje gutunganya ibisagara, ivyo bibanza bigiye guhabwa ishirahamwe Kamenc Burundi rigizwe n'abarundi batandukanye ba mu bihugu vya Buraya na Amerika. Abo bahorana ivyo bibanza basaba ko boronswa ibindi bibanza ahatari kure y'igisagara, kuko bemeza ko bari barishe ivyo bibanza. Uyu ni umwe mu bahorana ibibanza ku musozi wa Zege.
Twagomba tubaze nk'abantu tubona kisi batukavuga ati twebwe aha turashoboye gufata canke turashoboye kurekura, mwoba mwariyumviriye ahantu kiretse aho mumva muri kareya naho nyine mufite ayo maproje, kandi urumva hayo n'igihe byogenda uko naho muhaduwa hariya ugasanga amapra mushizeyo ni manini, naho nyine dushobora kuvuga ati twe naho bushobozi dufise bwo kubandaniriza tugaguma rero tujuragiye katuva hatugenda na hariya. Twagomba tubabaze ko mugira mukatwereka nk'abantu bato bato ati ngiyikarikiye mushobora gufata mushobora kuduherezamo ayo maparcele basi, kubera ko tubona aha akwizege tutayishoboye.
Abandi muri abo bahorana ibibanza baribaza igituma isosiyete Kamenc Burundi yahawe iryo soko ryo kubaka ayo magorofa atamahiganwa abaye n'ayandi masosiyete bishobora.
Aba baserukira leta dufashe mugira peredo bahubaka ama etage bahigana ku biciro, tugende tuzigana dutizi etage zirahari, je windashyira ku 300 ndayishyira ku 100 ndashyira ku 180 kuko wavuze ati nishikiye muri tere nkumva wowe amaze gushika naho muri ko murahiganwa ni azumunda gasanga musumbya conception n'ibyo ushiramwo wowe bavuga ati we ni sawa tukorere usanga wunda tena kandi kantu kabijya avuga ati kabisunda mubishije ndabona kabishoboye gusuhumbya kandi byo bavyiza nanabujya mavuze ko amafaranga arimo za kwegeranya cyangwa muzoronga none ko tugomba ishuro giza hakirikare inde batubwira peredofi bazubake ababiyemera abagende.
Kuri ico kibazo Emile Irambona arongoye igisata gitunganya ibisagara mu karere ko hagati no mu seruko bw'u Burundi avuga ko Kamenc Burundi yerekanye ubasha n'uburyo rifise naho kubahorana ibibanza boba bafise ubushobozi bukwiye bwo kwibakira igorofa ibereye. Emile Irambona agira ati
je ni bazakata je vyo navuza ati je inzu nije nzo yibakira amafaranga ndayafise mugabo ikabera ari hanyuma mugabo inzu iyo tangura kubakwa tuzi tuti agaciro kinzu naka tugatanga tuzi tuti iyi nzu iri ku miliyoni agaciro kayo naka nibubake iheze twebwe tuzikoraye
ku musozi wa Zege ni kimwe mu bibanza bisa amazi make mu gisagara cha Gitega bamwe bakibaza ukuntu izo nyubako azigorofa zo kuba kwantu akenya amazi eme irambo narongo igisata kijeje utunganya ibisagara mu karere ko hagati no mu buseruko bw'u Burundi yagize ico avuga kuri ico kibazo
byasitse twafashe hariho abantu bashobora kuronka amazi byoroshye hajya kuri regide za amazi nibaza ko hariho abatazi bashobora kuronka amazi bivanye nuko bari hejuru paraporo yaho amazi atembaza nahandi hoho darasa igitego ntigikwije amazi ari hamu makati menshi bamwe badafite amazi kubera kantite nibaza ko ari ntoya regide zirafite proje yo kugwiza amazi jumba yuko bafite imigambi haba gutreta amazi yo atemba cyangwa kongereza amaforaje
uwo mugambi wo kubakwamo amagorofa kamensi Burundi rimenyesha ko bazokubakwamo amagorofa 60 aho abazoya bamwe bazoza barariha buke buke gushika amazu babamwe abeguki igitega Fidel Antoine Sabimana ivi rya Amerika
kira Sida ni kiganiro cy'urwaruka kubyerekeye kiza sida.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'itwi rya Amerika.
Abakenyezi bibungenzi n'abagabo babo barapimwa umugira wa sida ku ivuriro rito rya Ruigi mu ntumbero yo gukingira umwana ari mu mbanyi. Kuri ivyo vuriro abagabo basabwa guherekeza abakenyezi babo iyo bagiye gusuzumishwa imbanyi ubwa mbere. Mu gihe batajanye n'abagabo naho umukenyezi aca asubizwa inyuma. Ni inkuru ya Jean-Claude Shimimana umunyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika ari mu ntara ya Ruigi.
Umukenyezi wese yibungenze asuzumisha imbanyi ku ivuriro rito rya Ruigi mu ntara ya Ruigi ni ngombwa yipimishe n'umugera wa sida. Aba bakenyezi twasanze kuri iryo vuriro bavuga ko basabwa kwipimisha umugera wa sida guhera ku nshuro ya mbere yo gusuzumisha imbanyi.
Nje kwipimisha irya mbere nyine ni ubutangura nje nje ko baza kubinsabwa nipimisha kutini nari pimishije mungu na masini hali nangu yu pukambe.
Pimish, mba, na wu pimishi chanyene umasini nangu na nalatu ndi pimish.
Kuri jovuriro, ningomga ko abakenyezi bose baje kupimishi mba anyu pukambele bazanana n'abagabo babo. Aba bagabo twabasanze kuri iryo vuriro.
Nari herekeje umukenyezi wanje aje kwipimisha imbanyi.
Kugira umuherekeze byakujemo cyane n'ababikusabye.
Cewe urumva sinahora ngaha nahora nkorera ikaro sindi mu maso. Urumva nari namurungitse baca bamusubiza inyuma ngo bitegekanijwe yuko ngo tuza turi kumwe.
Tugenwa no kuza kwipimisha umugera wa sida. Kugira umuntu yisuzuma ubuzima bw'uko ntumeze. Ni bwa mbere kubera ariko abaganga babifashe ngo umukenyezi uri kwipimisha wenyine ngo ntibikunda n'umugabo batazananye.
Se busabe na umuforomarongo iryo vuriro aratanga umuco kuri iyo ngingo.
Aha muntu ugituza twafashe ingendo yuko abapasi nibabaje kwipimisha ubwa mbere irya twokwita CPN yuko abashinga ntayo babo babaherekeza kandi tuzatwarahimirije cyane bamwe babaherekeje mbere ubu umupasi natabayazananye n'umushinga ntayo wiwe mugihe baje kwipimisha ugipimo cya mbere akenshi uwo mupasi ni mugihe atambo kanaka ikomeye bayatumye umushinga ntayo wiwe atashobora kurushika ngaha ku ivuriro ashika twamumusubiza inyuma kugira ngo bazanane bose dushobore kubapima icyo kiza cy'umugira wa sida. Ibi tubigira mu ntumbero yo kugira ngo by'ukuri dukingire umwana ari mu nda.
Uwarongoye iryo vuriro rya Ruigi arasigura icyatumye bafata iyo ngingo yo gupima abagabo b'abakenyezi bibungenze.
Twasanze bishika ugasanga umumama akomeye mugabo mupapa ukasanga aza yaramaze kwandura. Muri icyo gihe wasanga ntizashoboye gukingira uwo mwana kuko uwo mupapa yoshoboye kusubira akanduza uwo mupasoni wiwe. Ariko iyo baje ngaha tuneza tukabaha impanuro tukabereka ingene bakwiye kubyifatamo mu ntumbero yo kugira ngo baze bakingira iyo mbanyi n'uwo mwana azavuka akomeye.
Bamwe mu bipimishije basanze atamugera wa sida bagendana bavuga ko byatumye bongereza kwizerana no kwirinda kwandura.
twayakiye neza kuko twasanze dukomeye mugara nubundi ya tukasanga tugwaye twariko yakira neza kuko nta kundi twaye kuba tukibigiye twebwe ico byadufashije kubaho twizeranye nk'ubu nkajewe kubera umugore wanje shobora kumusigino nkaja gukorera muzindi ntara mu gihe rero dusanze dukomeye uraze nawe uvuye muhira ugiye mu yindi ntara kwihangana birakugora mu gusanze ukomeye urashimira Imana nkaca ukomeza kwihangana
abo basanze bagendana umugera wa sida baca bahabwa imiti ipfupfa haza kuri iryo vuriro nyene ivyo bikemezwa n'uwarirongoye
tuza dufise uburenganzira bwo kubatunganiriza twabahereza irya miti ipfupfa haza ngo bwa mu gihe bashobora kuba baje tugasanga baramaze kwandura turafise inyenzi bishobora guca tubatunganiriza nitubirwa turagira ngo tubarungika hano kugira batunganirize ubwo nyene ngarutse tubafata tukashobora kubahereza iyo miti ipfupfa haza
iruhande y'iyo ngingo yo gupima umugera wa sida ku bakenyezi bose bibungenze baje gupimisha imbanyi n'abagabo babo inyigisho zihamagarira abantu kwipimisha umugera wa sida ziratangwa kuri iryo vuriro
akenshi imbere y'uko dutangura ibikorwa rimwe na rimwe twatanze inyigisho ngaha ku ivuriro tugahimiriza akamaro ko kwipimisha umugera wa sida kuko benshi bashobora gusanga kubwira yuko haciye umwaka ko yipimishije asanga bimeze neza ariko turabahimiza neza tukababwira yuko bo kwipimisha kenshi kuko ni ibintu byotuma kumbure bashobora kwandura tugendana nabyo birashika kumbure umuntu ashobora kwandura mu buryo bucyane buriya
nubwo izo nyigisho zitangwa kuri bose abenshi mu bipimisha umugera wa sida kuri iryo vuriro rito ya Ryaruyigi n'abakenyezi bibungenze
abo dusanga bipimishije benshi turonka nabo kenshi babaje kwipimisha cha imbanyi no dusanga ari gitigiri kinini ko bobo mbere yuko tubatunganiriza tubona kubapima hanyuma acyakurikira abo bandi bose bashobora kuba babyipfuje wari we wese ashobora kuza turamutunganiriza mugabo kenshi abo dusanga ari gitigiri gito ugeranije nabo bakenyezi tuba twapima mu kwezi ni hagati y'ijana na 70 na 200 niba dushobora kuronka ku kwezi bashobora kuza ngaha kwipimisha umugabo wa sida
uwo muforomo arongo ivuriro rya Ruyigi ahanura abantu bose kwijukira kwipimisha umugera wa sida kugira ngo usanze akomeye amenye ko abwirizwa gushishikara kwirinda kwandura usanze yaranduye nawe ashobore gushigikirwa mu kuronswa imiti ipfupfa haza n'inyigisho ku nyifato yogira ku neza y'amagara yiwe Jean Claude Nshimirimana mu Ruyigi Ijwi rya Amerika
urakoze Claude Ijwi rya Amerika ubonaho n'icya kiganiro kwa Nyaburunga
Bakunzi biganiro vya radio Ijwi rya Amerika ndabaramukije ndabahani ikaze muri kino gice cya kabiri cy'ikiganiro kwa Nyaburunga aho tugaruka kuri kazoza kumugambwe w'abadasigana iprona mu gihe himirije amatora yo mu 2020 abatumire ni babandi nyene batatu hari Olivier Nkurunziza umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi w'umugambwe w'abadasigana iprona mushingana Nkurunziza mwaramutse
mwaramutse Jerome kandi wakoze no kudutumira mu kiganiro cya Nyaburunga
urakoze Uwone turi kumwe ni honorable professeur Evariste Ngayimpenda n'icegera c'urongoro na nibwo abigenga amizero y'abarundi honorable professeur mwaramutse
mwaramutse mugabe bagiye no kongera akundo mudasigana
uru mudasigana wayipro
yo chatumye njya mu mizero
turi kumwe kandi na docteur ambassadeur Denis Banshimye Busa asanzwe ari umuhinga mu vya politiki ambassadeur mwaramutse
mwaramutse ndaramukije kandi n'abariko baradukurikirana
Sanga muri kino kiganiye
murakoze cyane Nyagira
soko Nyagira nyo Uku kuntu Gaston ashobora kuba yaragiyeho nkakurya ngai impendeye karabivuga
Umunyamabanga mukuru w'umugambwe adasigaye bara ati Konsiye atwara umugambwe niwe yatanze
cyo cyo Ego nanje ndiko ndakubwira yuko mu matohoza nagize narabonye yuko n'imbere yaho hari habagiye muri iki kibanza ari uko babanje kuvugana neza n'indongozi nkuru z'umugambwe CNDD-FDD hanyuma CNDD-FDD nayo ikagira ikibemereye izobagira ikibafashije nta mazina ahari nta nakenewe ni kuvuga rero nimba abo ba mbere bitirwa umugambwe n'uyu n'uwo mugambwe ariko kandi turashobora kuvuga yuko atarungizwe n'umugambwe kuko turavye ibitigiri nta burenganzira yari afise yuko ufata icyo
kibanza
kubwi bitigiri
neza cyane icyo dutemera ni leta abashikira nganje
ubundi ubundi kubwi bitigiri kubwi
neza cyane
bangwe bangwe adatu
kubwi bitigiri
yaruzi ko mwene zivuga ibyo bari zivuga za bagayimenda turazimenyereye zivuga
oya singa yimenda ari karavuga singa yimenda ari karavuga
azo bavuze ko ni difunguri
oya ah ibyo si Jeni kwenda vuga ni turaje ibitigi vyavuye mu matora ntitubeshanye ibi sivyo vyari gutanga ikibanza cisegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu abarundi barakwiye kuza baramenya ukuri kuko nimiburiburi twabara tumenya agenda agaherekezwa n'abashikiranganje no nicegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu rudende mu kintu bita gouvernement muri leta kurundi ruhande ibi bintu birateye amakenga hanyuma ikindi nabonye cameze nk'ibatera amadidane ni ukuvuga ngo nkanga y'impenda akavuga ati none ko gashatsi ari karavuga ko ari karasubiza hamwe nabahoza arabadasigana nkoresheje ivyo udakunda ngira y'impenda ntabikunda ko avuga ko bakira badasigana bavyumvise ati none naka na naka na naka ko tutabumva bavugwa muri uwo mugambi wo gusubiza hamwe Olivier na wati ntiwumva wewe uri kuravuga izina ry'umuntu ariko tuvugana ukuri kandi ntitubeshanye mu migambwe yose twe turareka rero umugambwe w'adasigana iprono maze imyaka myinshi imigambwe yose cyane cyane imaze kuja mu matora cyane imaze guca ku butegetsi irategerezwa kubakira ku bantu bazwi banditswe ko cyane banditswemo umugambwe hamwe tubonye ngai impera tuvuga ati urya nahararagira gutya ratubesha turazi ka mu porona nuko ngai impera nushobora kwiyoga ubu porona ngo bukuveko mu gifaransa babita le notable nuko uvuga rero abo bantu utabaciye ko mu mugambwe uburikura homba
abaye inkingi z'umugambwe
inkingi zikomeye muri ako karere ni mu burere cyane cyane nibo usanga ari amatete doriste ni kuvuga bajya kwisonga ku ntonde z'abitoza ariko kandi Olivier ivyo arabizi yashimye kubivuga mu yandi majambo kuko yaravuze yuko kandi aranavuga yuko ashigikiye ikiciyumviro cyo gukandamiza abigenga mu by'amatora aha bavuga yuko bo bategereza kuronka 40% ngo kuko yabonye ko abavuye mu mugambwe cyane cyane bo badasigana iprona baca bagenda bagasiga basambuye umugambwe ni kuvuga bawusambura kubera iki kuko barazwi ni nkingi zikomeye cyane z'uwo mugambwe rero uri kurarondera gusubiza hamwe ntushobora kureka kwirengagiza ntushobora kwirengagiza izo nkingi nkurunguru mu burere
ngirasoze rero ikiganiro Olivier kazoza ku mugambwe w'adasigana iprona gahava gahagarara hehe umunota umwe kugira ngo kaboneka kazoza k'abadasigana n'abarundi muri rusange
akazoza ku mugambwe w'adasigana iprona kari mu minwe y'abadasigana abariho n'abariko barinjira n'abandi biyumvira ko bagaruka mu mugambwe kuko ibyo byose bagiriza umukuru w'umugambwe cyanke uburongozi bw'umugambwe hari igihe ndabifata yuko ari bishobisho n'ishavu nta muntu n'umwe yigeze yanyira badasigana ko basubiza hamwe ariko kuvuga ngo nsubiza hamwe ukuntu ndabyiyumvira bitagenze uko ndabitanze nk'amategeko nibyo bigoye
ne gusubiza hamwe byogenda gute ubu nyine ku muri mwijambo
gusubiza hamwe badasigana ndiko ndabivuga bibera mu nzego zo hasi bibera mu makomine ku mitumba kuko kugira dushike ku rwego rw'igihugu tuva mu mitumba tuva mu makomine kandi ibyo riko ravuga suku ni byukuri umuntu wese mu ntara yiwe baramuzi niba bavuze ati nakarahambaye uwo muntu umuntu aramwubakira ko kuko arahambaye mugabo simigu y'abandi ivuga ngo jewe ngo ntaje ngo ntibikunda ngo tugire ngo gusubiza hamwe nkuko abantu babitwabigize mu 2020
uri kuvuga gusubiza hamwe guhera mu makomine
mu makomine
kandi gucanamwe n'abo tubona bihera hejuru tibaba bicurama
ega kubaka kubaka wa muhera ku fondation ugusambura nyine byama bihera ku mabati heju nta una hera ku fondation ibyo niko bimeze
arakandi
yabugabo mu gihe inzu yasambutse wa muhera ku fondation
arakandi professeur ngayimpende yavuze ati none byankira he ko ikomite yo mu 2009 muyifatira ko kumwe mukongeramo nabo baje mu nyuma bikabafasha gusubiza
ikomite yo mu 2009 aciye imyaka irenga 10 nko kuvuga ngo shaka ikomite yo kuri bamina kuri nugu canke kuri mushinga nta mu kazi ibyo ni ibintu nomenyesha badasigana ko bidashobora nta muti urimo urama iyo komite mu 2009 yarabaye unification agenda yitse umushinga ntahenga y'impenda niwe wa mbere yabaye mu vya komite ya centrale iya nkavuga ngo hataje umushinga ntaye tasiano hataje umushinga ntaye Amerika renzo hataje umushinga ntaye yabisambuye muyo renification
nimo kubira kimwe
nkavuga ko yasubije hapa aca turonka amaji bakoronka amajwi menshi twaronsa amajwi atandatu nibice bitanu twaronka turonka tara iyo renification mu mugabo wa dasa twarabonye duti ntacimarira umugabo uretse gusubiza inyuma naharetse turavuga duti ubundi buhinga bwo gusubiza hamwe badasigaha no guhera hasi
honorable professeur kazoza kayiprona umunotumwe
we kazoza ni umva ukabangamiwe wewe arashobora kuvuga yuko gusubiza hamwe atari gutotezwa ataco byawumariwe ivyo numva ko ari kwakamara mara Jeski na bumbu muntu
icyo byatumariye atari kujyana
indira meze yacu urangira murakuretse sina bumbu muntu aja kwisonga by'umugambi hanyuma ntashaki abanywanyi ubwo bwa mbere kuyisi ndabyumvise twabuye kubice bitandatu kwijana tukiri kumwe batibukira kuri bibiri kwijana none ari kavuga ngo gusubiza hamwe ndaco byamariye umugambi mwabantu
uyavuga ati basubira ngo bahereye
reka ndamubwire yihereko arazofata mfatire kuri kiciyumviro dini yarahejeje kuvuga simigambwe gusa amashyirahamwe yose agira abantu yubakiyeko ikarikarita fondasiyo rero nabo bantu amashyirahamwe yubakiyeko bo ndamuhakarurira arafata umushinga ntahe rutuzi yitoze mu gihe cyabwa gasore baduga ari muyingi wabo arabe yuko bamwakira uko bahora mwakira arabe yuko
atazi giye ngamuzinga muzi muri MRC yari giye muri MRC
reka ndagumaje murondera amajwi utoze nakirondera kwitoza ahubwo yokugirira kamaro kandi ndazi ko badasigana
bamwe umujyango ndazi tuzovuga
cyaka bintu nagira mvuge nagomba ngaruke gatoyi kuri Gaston na Gashatsi bakaba bakira badasigana bakaba bazi cy'umugambwe umaze umugambwe badasigana nibashigikire bivuye inyuma uwo mugambi gusubiza hamwe
abadasigana
kandi atakirinze gusabwa nkuko bakunda kuvuga
iyo manura
kandi nagira ndababwire nta gusubiza hamwe guhera hazi kuko hazi ntacyo nonekaye ivyononekaye ivyononekaye
ariko kubaka ni guhera ku mushinge
naho
gusambura no guhera ku mabanga
mushinge si bajya nyine bagishinza cya rukoro igishinza cya rukoro nico kivuga
nico kivuga
ntango guhera hazi hazi ari ngorane ziriyo nagira njishemwe icyo anecdote hariho umuntu yabwiye abasende DFDD bariko baraganira yababwiye ati a votre place lui prona n'existerait pas je le créerai
ati yabana rimwe
yagisiguye ati urabona umugambwe ubafasha gustabiliza igihugu ukabara igitima paraporo arakorudarusha utabamenajije kubatwara ubutegetsi
ati nayo baya yapfuye no izura
lui prona n'existerait pas je le créerai icyo kirafite icyo kivuga
Ambassadeur Denis Wasimibusa kazoza kayiprona ubahe numuti
washaka ntibinagoye cyane ariko kandi sindi kure y'ivyo professeur avuze gusa je wongira nibutse yuko umuzo w'imigambwe myinshi ufise insiguro haje imigambwe myinshi kubera hariho iryo shaka cyo kwinjira mu ntwaro ifatiye ku mico n'imigenzo ya demokrasi Nukuvuga rero muri iyo migambwe myinshi tugeze Arusha harajemwo ibintu byo gusangira ubutegetsi biciye mu vya politique na moko rero umugambwe wo badasigana gushika uno munsi duhereye ku masezerano ya Arusha nibwirizwa shingiro umugambwe wo badasigana iprona ni ngombwa urakenewe cyane mugabo umugambwe wo badasigana iprona ubangira kamaro mugi ufise nguvu umugambwe w'adasigana iprona ufise amajwi 249 ntacho umariye demokrasi
igihugu kigeza habera umugambwe uriho uyu ntuvuga ayo matwi gusa kuko nare nyene
muntabare nabihanganye umugambwe ufise amajwi 249 nta kamaro nyene twari twiteze ko umuntu waro ya demokrasi tubona uriko uragirira igihugu dukeneye umugambwe w'adasigana na iprona ufisi nguvu zikwiye ushobora kugira icuvuze ndetse bibaye ngombwa ugahangana na Sende DFDD ku butegetsi bagahana ivyumviro bagahangana icyo ako niko kazoza kumugambwa w'adasigana no kuvuga usubiye ukwiyubaka ukwiye ivyumviro byabo hari mukagarukana mu ruhongore abari barawuvuyemo
murakoze urakoze cyane ndagushimire ambassadeur
Gerard nibanshimiye busa nibutsa yuko uri muhinga mu bya politike wakoze no kwita bakino kiganiro
ndabakengurukiye cyane ndakengurukiye naba baje kugira ngo je turahana hano vyimviro
urakoze ndagushimira nawe Olivier Nkurunziza umunyamabanga mukuru kaba n'umuvugizi w'umugambwe wadasigana iprona wakoze kwita bakino kiganiro
mwakoze no kututumira ku kiganiro
urakoze ndagushimira nawe wahisemo gukurikirana ikiganiro kwa Nyaburunga ndabipfurize kuranirwa mu banki no mu vyanyu naho utaha
Tulabashimiye nchiti mwesima kwikia niki ya miro Uchacho mufi Tulabashimiye Fatou na engineer wa adifashe mwengi ya kubizi uma Tulabashimiye na mwe mungire na mahoro Numugoro wa mwiza mwesi